Abantu benshi ntibipfuza kwiyahura, ahubwo bipfuza kwumvirizwa, gushigikirwa na cane cane kudakumirwa. Nimba uzi umuntu ari mu ngorane nk'izo, gerageza ufate umwanya uheze umubaze uko amerewe. Nk'akarorero, uwovuga uti ndabona ko muri ino minsi usigaye wigenza uko utariko, ndipfuza kumenya uko umerewe. Muha umwanya wo kuvuga utamuciriyemwo. Muri uwo mwanya ashobora kugerageza kudaha agaciro ikibazo cawe yemeza ko akomeye. Ubwo birakenewe gukomeza kumukurikirana no kumwitwararika mu cubahiro. Ubahiriza ibituma bashaka kwiyahura ata kuvyirengagiza canke kubirwanya. Irinde kumwagirizwa mu gihe uvuze ko amerewe, kandi mwemerere kumufasha canke aho bishoboka muhimirize kurondera imfashanyo ku bahinga. Mu gihe woba ugifise amakenga yumvikana ku bijanye n'ubuzima bw'uyo muntu, bwoca uhamagara aho ushobora kuronka ubufasha ku mirongo ikurikira. Mu gihe wiyumvamwo umutekano muke canke umutekano w'uyundi muntu udakwiye canke ubuzima bwawe bugeramiwe, ubwo cuhamagara kuri ubusa ubusa ubusa. Jaho bakiri ndembe ku bitaro bikwegereye canke ihutire gusaba umubonano n'umuganga wawe. Igihe bikwankiye kwihangana canke mu gihe uyumvira kwiyahura, nyabona hamagara umurongo Lifeline WA kuri 1-3-1-1-4 canke umurongo w'ubufasha Samaritans kuri 1-3-5-2-4 wama wuguruye amasaha 48 ku munsi kugira uronke ubufasha.